Locked you on the bed.
Niwe wanje machura, machura, machura. Umuraro wanje machura, machura abandi no bayita. Niwe wanje machura, machura, machura. Umuraro wanje machura, machura abandi no bayita. Ihine chindi basa kukuha, etari rukundi we maraika. Niwe kamuri kanje ndikita, no show mwezo gwa kaboneka. You're the best thing I've ever seen. We were meant to be, me and you. Ombero mwisyo, umba miyake shando, ongu miyake nyondo, nunuwe. Untambiri rungu, unyumusi anke mpungu, mkunda bajire ngungu. Manya niwe wanje, yeah. Niwe wanje machura, machura, machura. Umuraro wanje machura, machura abandi no bayita. Niwe wanje machura, machura, machura. Umuraro wanje machura, machura abandi no bayita. Omurungi tabura na kamogo konko kubonera kwawe niko kamogo. Omumisho ganje arumwe watichweza abandi tinchenda abandi. Ebyo birungo ndungira, rukundo nyongera. Manya niwe magara, ejo gabo ntechera. Kachi muri kutire, nindebo nyesire. Nkitungo kweshere, manya niwe mugore, baby. Niwe wanje machura, machura, machura. Umuraro wanje machura, machura abandi no bayita. Niwe wanje machura, machura, machura. Umuraro wanje machura, machura abandi no bayita. You're my blessing, oh my God, I'm melting. Kokunkwata hofu na feeling. Every day look amazing, amazing. Ebyo birungo ndungira, rukundo nyongera. Manya niwe magara, ejo gabo ntechera. Niwe wanje machura, machura, machura. Umuraro wanje machura, machura abandi no bayita. Niwe wanje machura, machura, machura. Umuraro wanje machura, machura abandi no bayita.